Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabaye mwiriwe camwe aramutse nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga bivanye naho merereye mu mpande zine z'isi. Kaze mu kiganiro mushikirizwa na Jewe Mabre Kavunja Poli. Ndabibutse ko mutwumviza kuri FM no ku rubuga ngurukana mu nyigwacu westatu akaburungo ngiya akaburungo info. Amakuru yacu turayahera mu ikami ya Rusenda aho kuva uno munsi ya Rusenze gonshasha zirongowe na Emmanuel Ntirame babiciye mu nzira y'amatora yabaye uyu munsi igenekerezo rya 2028 gitugutu mwaka wa 2019. Uwo mushinga naye akaba yahoze arongoye ikambi mu mwaka wa 2017 ushira 2018. Abarongozi jana b'amavirage batowe n'abanyagihugu ku igenekerezo rya 2024 gitugutu niwe bari bemewe gutora. Abangana ibice 53 nibo batoye Emmanuel Ntirameba.
Kandida Riziki Shimirimana amepokea masauti zero. Kandida Shimirimana Oscar amepokea masauti 22. Kandida Nibizi Foster amepokea masauti 25. Kandida Emmanuel Ntirameba amepokea masauti 53.
Uwo mushinga naye yamaze gutorwa akaba yemereye abamutoye ko agiye guhindura ibitagenze neza igihe yari arongoye impunzi akaba azokorera bose mu guharanira ibyo impunzi zemerewe n'amategeko ati bagiye gushika kubahuye n'ibyago.
Tugerageze kugira impunzi zibe zimwe zigira ubumwe maze zitegure kugira ngo zitegure gukora. Urabona ko dusigaye tugenda iki kibazo cyo korona ifashanyo zisaba ko impunzi zikora abakongomani zikaza ziriyungunganye zikoreranye n'abakongomani hamwe tukugirana ubumwe bakaza baradusiza imirima kugira ngo turondere. Hamwe ikigeretse ko ni uko twese twoba ubumwe kugira ngo tubashe guteza imbere ikambi itume dushobora gukora imirimo itandukanye dushobora kudufasha no gutegura mbese no kuyumvira yuko dushobora gusubira mu gihugu cyangwa tukaba tworonka ahandi hantu twoja mu gihe bwa bishobotse seri yabitubushije
n'akamukaye wote abagutuye n'abasanga toye
no musaba abantu we bose nk'uko twoba umwe n'abatanoye tukamenya yuko twese turi mu nzu turi umwe atangora na imwe ishobora kudutandukanya kiretse ko twese twahoze igihugu tukaba twabuze umutekano turi ahantu duhungiye nibyo tuma rero tuba twibuza twebwe amahoro ahubwo ni uko twogira urunani tukaba umwe kugira ngo tubashe guteza imbere aho tubaye.
Abanyagihugu bakaba basaba uwo murongozi mushasha kubavuganira yivuye inyuma mu gutorera umuti ibibazo by'umutekano muke ubuvuzi buke n'inzara bisanzwe biba hanze.
Amwe nkambi twabaye hari umutekano muke ubwa mbere twarageze ngaha abarwanyi bambaga abava mu Burundi imbonera kure zikaza zigera ngaha ziza gufata amafoto ngaha ibyo birarengana tuguma nkeka turabaho nabi kugeza aho n'amasasa agera avuga turiko turwanira icyo dushyira mu nda kugeza ino saa nkaho haje abantu ride turagira ubwoba turavuga ati mbega tujyahe turahungira ubundi ho duce ngaha muri Tanganyika tuje mu Burundi. Ubu rero uburongozi twebwe twishimiye tugiye bunyine gushyira nibudusabire imbere badukure ngaha batwimure ngaha barabandi ahantu bodushira kugira ngo tubone umutekano ukwiye nyamba aricyo turondera tukirondeye dufite umwidegembyo ukwiye ubu nta mwidegembyo ufite dukwiye.
Mwamenya ko Emmanuel Ntirameba yatoranywe n'abandi bane bazomufasha kurongora ikambi harimwo abakenyezi babiri. Uyu munsi nyene akaba ari naho hatogwa n'abakuru b'amasite bane harimwo umwe yari asanzwe muri intwaro turangije. Aho nyene mu ikambi ya Rusenda haravugwa inzara izura inzara bivuye ku ishyirahamwe PAME n'ibanki Itembe byatebeje gutanga imfashanyo y'ibifungurwa biciye mu mafaranga ku mpunzi zo mu iyo kambi mu gihe bari bazisezeraniye ko iyo mfashanyo itazorenza itariki ya 20 z'uku kwezi turimwo itarabashikira. Twumvirize bamwe mu munzi icyo bavuze ku iryo cererwa kuri mikoro ya mugenzi wacu Yvette Munezero.
Kuko kuri tubayeho mu buzima bubi cyane kubera ko murefite amazi ukwezi ko adapokera nta bundi burya ashobora kubaho. Kuko kuri turabayeho nabi biterwa bakabisa afite gushika bamwe bageze ku ntuze ku rwego yuko ashobora kumara nka gatatu badasize n'amazi kumbabura urumva ko ari ingorane zirenze cyane. Mbo twe twasaba ntuzenye abajeje ko badufasha PAM na ase yamara abanyaro kugira badufashe n'ahandi ho mu gihe bamara nki hindu wataze kudu batadoro hinjo kuja bo sangari mubapfu
uvira ubutungane bwa Kongo yaranire intwaro rusangi bubicishije muri senare nkuru yo mu gisagara cha uvira bwaremeje imbere y'amategeko ishiramwe gitangaza makuru ongea kwigenekerezo rya 2021 gitugu tumwaka wa 2019 n'ishiramwe rikorera ku butaka bwa Kongo rifise umurongo ngendegwa ko wo guteza imbere amakuru ibiganiro n'umubano mwiza hagati y'impunzi z'abarundi n'imijyango y'abakongomani yabakiriye ubwo butungane bukaba bwaremeje je n'amategeko ngendegwa ko y'abanyamakuru bijyoshira hamwe Emmanuel Nirameba umuyobozi mukuru wa Ongea akaba agaragaza umunezero wo kuba bararonkejwe icete kibarekurira gukora bemewe n'amategeko
zikuri twatumaze iminsi turondera ugo ruhusha ariko twarakoze n'ingufu nyinshi turagerageza kudodora ku nzego zitandukanye ubu turafite uruhusha rwo gukorera habona n'ubyukuri ubu twaremerewe imbere yabo ubutungane ko ngahaye ubuvira Lara juu hairuhusha kukukora utukora tangora ni ime kutu. Mwakiri yekute ingingwe kutunga anevga republikani mwa rusangi ya Kongo yabe mire ingi shirahamu. Ivyo bintu byaratunezereye cyane twebwe nk'abamenyesha makuru nk'ishiramo nge twarabyakire twishimye cyane kuko bizotuma bizotwugurura gukora twisanzuye dushaka gukora ibikorwa byacu tukadedora nk'ahari hose kugira ngo dushobore kuronka ubufasha bw'isununuye buteze imbere twebwe impunzi buteze imbere n'abakongomani dukorana ngo bizotume dushobora kubandanya tugira ubumwe n'umutekano hagati y'impunzi n'abakongomani
inyuma yo kwemererwa n'amategeko umunsi wakurikiye urunani rw'ibinyamakuru byo muri Uvira Fizi bita Simife gwaciye gwemera gukorana n'ico kinyamakuru umuyobozi wa Ongea akabashima iyo ngingo y'ugo runani agasaba nani mashirahamwe kubafasha uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho mu guteza imbere ibikorwa by'iryo shirahamwe
igirishirahamwe Simife n'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru muri territoire ya Uvira na Fizi Yeshiramwe rero rikaba ryaratwemereye gukorana nabo yaratwemereye bice mu mategeko kubudukora tuzwi turiko twimvira ko tuzaharonkera byinshi kuko bizodufasha kumenya ikiri hehe cyangwa no kubamenyesha amakuru menshi tuzadufise twe nk'aho ngeya turasaba abantu bose ko twemerewe n'amategeko turabaha akazi kugira ngo baze badufashe dushobore gukora none igikorwa kirushije icyo twari dusanzwe dukora bize bitume ejo cyangwa hirya ejo dutere imbere duteze imbere n'akarere k'iwacu mbere n'ahandi hose dushobore kubaha amakuru asukuye kandi ameze neza
turangirize aya makuru yacu mwikami ya Rusenda aho imvura nyinshi yaguye muri segiteri ya Tanganyika mu ntango zindwi iheze mwijoro ryo kwa 20 ushira wa 21 gitugoto yateye umwuzure w'uruzi Rusenda rugahitana amahegitari y'imirima angana ijana y'abanyagihugu babiremeze b'impunzi z'abarundi iyo mirima ikaba yari igizwe n'ibitegwa mbumbarugo nk'imyumbati ibigori amateke ibijumbo hamwe n'ibitegwa by'imbogamboga nk'itomati intore bitunguru nirengarenga abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko inzara ishobora kwiyongera mwako karere niyo nsozereye yaga yacu uno munsi mwayishikirijwe na jewe Mabre Kavunja Poli mukaba mwayiteguriwe na Maria Karoli nini nazwe afatikanije na Hassan Shabani ta bagarariwe na Emmanuel Nirameba na Gahwane.